mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda hano muri studio 18 muri kumwe na Joy Diane ni nahazwe ndongoye ibiganiro by'uno mwanya ikaze mwese inshuti bakunzi muri byo harimo umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame asanzwe ari umukuru w'ubumwe bwa Afrika yatumye ko inama y'abakuru b'ibihugu 14 ya Addis Abeba muri Ethiopia kugira ngo bige ku kibazo c'amatora yo muri Republika iharanira demokarasi ya Kongo.
Amatora amaze kurangira hari amakuru menshi yagiye aza atandukanye rero unakurikiranye nuko kampanya yagimera abantu uko bari biteze siko byaje abo twumvaga twatekereza kuko bari bafite amajwi menshi sibyo byabaye ubu hari abatangiye kuvuza induru bakomenda uru bavuga ko babibye amajwi cyangwa se babarenganije.
Uyu numwe mu mpunzi z'abakongomani bahungiye mu gihugu cy'u Burundi adashima uko amatora yagenze. Iyo nkuru turayigaruka ko twongere tubabwire n'ibiriko biranugwanugwa ku mbuga ngurukana bumenyi bivuga kuri ayo matora ya Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo kirimo utwangonongono nabiciye ku masonga urongo y'umwe bwa Afrika yatumye ko inama kugira ngo ikibazo cya Kongo gihagurukirwe. Akuno banza nkababwira muri make ko sentare mpuza makungu mpanavyaha CPEJO kwa gatatu yaciye intege wahoze ari umukuru w'igihugu muri Côte d'Ivoire Laurent Gbagbo mukutamurekura inyuma yaho yejejwe ku vyaha yagirizwa mu bwicanyi bwabaye muri Côte d'Ivoire nyene nyuma y'amatora. Abacamanza bari bemeje ko Gbagbo hamwe na Charles Blé Goudé barekurwa nyuma yo kubeza ku bwicanyi bwahitanye abantu 3000 kubagirizwa ko boba barakokeje muri Côte d'Ivoire nyuma matora hagati y'imyaka 2010 n'  2011. Charles Blé Goudé na Laurent Gbagbo nibo bagirizwa kuba barakokeje ubwo bwicanyi igihebezwa akamwe mikari kose hanze ya sentare. Kandi umukobwa wa Gbagbo yari yavuze ko umuryango witeguriye kwakira umuvyeyi wabo muri Côte d'Ivoire nyuma y'imyaka 7 yaramaze mu nyororo CPI, ariko abacamanza bahavuye baba barabangira kubakura mu munyororo mu gihe CPI ciweza ibya shikeje n'abashikikiye ingingo yo kuwa kabiri iyo kubarekura. Abacamanza bisigura bavuga ko mu gihe borekura abagabo babiri bashobora kutazogaruka kwitaba ubutungane umwanya n'umwanya bubakeneye. Umukuru w'igihugu cya Kenya aremeza ko agiye guhiga abakora iterabwoba bagavye igitero ku munsi wa kabiri Nairobi ku murwa mukuru. Perezida Uhuru Kenyatta yavuze ko abagavye ico gitero bose bishwe, kandi yongeragabisha ko leta yiwe giye guhiga uwo wese yabigizwemo uruhara. Igipolisi gitangaza ku ruhande rwabo ko abantu bashika kuri 21 bishwe muri ico gitero catanguye ku muhingamo wa kabiri. Muri bo harimo abasomaliya babiri, umwongereza hamwe n'umunyamerika umwe. Umuhayi w'iterabwoba Al-Shabab waremanze ko ari wo wakoze ico gitero catanguye n'igisasu caturitse hanze ya banke mu nyuma kibandaniriza mu ihoteli yo muri ico kibanza. Abategetsi ntibaremeza ivyavuzwe na Al-Shabab, ariko hagataho Al-Shabab yarigeze kugaba ibitero nk'ivyo muri Kenya muravyibuka. Muri vyo harimo icabaye mu 2013 mu kibanza kirimo amaduka menshi citwa Westgate Mall cahitanye abantu 67. Ikindi cahico mwaka w'2015 kuri kaminuza ya Garissa ico cahitanye benshi kuko cahitanye 148. Radio ya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mukayumva muri mu Rwanda kuri FM 104 n'ibice bitatu, mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwaves kuri metero 25 31 na 41, ku mugoroba ni kuri metero 19 na 22. Turi no kuri wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com na Facebook VOA radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Nikiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Republika iharanira Demokarasi ya Kongo. Nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba n'ikambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Tuye muyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuvisa indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Nongere ndabahikaze nshuti bakunzi umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame asanzwe ari umukuru w'ubumwe bwa Afrika yatumye kinama y'abakuru b'ibihugu 14 ya Addis Ababa kugira ngo bige ku kibazo cy'amatora ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyo nkuru turaza kwigaruka ko mu mwanya w'ibiriko biranugwanugwa ku mbuga ngurukana bumenyi kuko amatora ya Kongo akivugwa cyane ku mbuga ngurukana bumenyi. Ariko imbere yaho tubanze tugaruke ku by'inama y'abakuru b'ibihugu by'akarere ka Afrika y'ubuseruko yasubiye gutumwa ko inyuma gusiba inshuro zibiri zose ibiro bikuru vya perezida wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni ariwe anarumutswa karere vyatangaje ko iyo nama izoba itariki ya mbere z'ukwezi kwa kabiri kuza yarusha muri Tanzania. Uburundi bwari bwatumye isiba bwemeje ko buzoyitaba. Ibindi na mugenzi wacu muri Kigali Pierre Clavernio nkuru.
Urwandiko rwarungitswe n'ibiro bikuru vya perezida w'Uganda abicesheje mu bushikiranganje bujejwe umuryango wa Afrika y'ubuseruko EAC ruvuga ko inama y'abakuru b'ibihugu igira 20 izo bakwitari kimezo kwezi kwa kabiri kubuza yarusha muri Tanzania. Urwo rwandiko ijwi rya Amerika rifite ikopi rwarungikiwe umunyabanga mukuru w'uwo muryango kugira afate ingingo zose zibereye maze iyo nama izogende neza. Perezida Museveni avuga ko abakuru b'ibihugu bagenziwe bose bamaze kurungikirwa amakete y'ubutumire. Abo nabo n'u Rwanda, wa Kenya, u Burundi, wa Sudan y'Epfo hamwe n'uwa Tanzania hari naho azobera iyo nama. Ni inama yari maze gusiba kabiri kose. Ubwa mbere yari yatumwe ko ku itariki 30 z'ukwezi kwa 11 umwaka uheze. Icyo gihe abakuru b'ibihugu n'intumwa z'ibihugu bitanu baritavye, ariko umukuru w'igihugu cy'u Burundi ntiyitavye kandi nta n'intumwa yarungitse. Perezida Nkurunziza yaseguye mu ikete yanditse ko atari bwitegure neza iyo nama, vyatumye iyo nama isiba ubutarariye naho abatumire n'intumwa zitandukanye mva makungu bari bamaze gushika mu nyubakwa yari kubera mu iyo nama. Ubwira kabiri Perezida Museveni yatumye ko iyo nama ku itariki 27 z'ukwezi kwa 12 umwaka uheze nyene. Yamara naho nyene irasiba, abakuru b'ibihugu basiguye ko batari bwahurize ku itariki iborohereza bose. Yamara muri kino gihe umukuru w'igihugu cy'u Burundi Petero Nkurunziza yaremeye ku itariki 28 z'ukwezi kwa 12 umwaka uheze mu kiganiro yahaye Abarundi ko iyi nama yemereje Uburundi buzogitaba. N'umuvugizi wiwe Jean-Claude Karigwa Ndenzako yavyemereye ikinyamakuru Iwacu ku Burundi buzoburabira mu rugi mu kwitabyo nama. Gusa ntiyatomoye neza nimba ari Perezida Nkurunziza ubwiwe azokwigira canke ko azorungika intumwa. Ibi kandi birashimangirwa n'umunyamabanga mukuru wa Yase Ambassadeur Libera Mfumukeko mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru ku munsi wa mbere w'iyindwi.
I can tell you definitely that all the partner states are willing to participate to the next.
Atubu ndashobora kubabwira ntakekeranya ko ibihugu byose bigize umuryango bizokwitaba iyi nama yimirije. Hanyuma muri uyu mwaka w'2019 umuryango wa Yase uzokwihatira no gukinga amatati hamwe no gukemura yahari mu karere kose. Ati ni by'ukuri ugutera imbere kw'akarere kose kuba ari imfa gusa mu gihe ataba mwe buhari umubano mwiza hamwe n'ubucuti mu bihugu byose bigize uwo muryango. Aya matati nyene Mfumukeko kavuga ari mu bihugu bya Yase ari mu bizokwigwa nabo banyacubahiro cyane cyane ikibazo cy'amatati ya politiki ari mu Burundi. Umuhoza mukuru muri ayo matati Perezida Museveni ari nawe yatumye ko iyo nama azotanga raporo y'ingenzi ibiganiro byagenze mu kiringo cy'imyaka 3 bimaze. Iyo nama niyo izofata kandi ingengo y'ingenzi ibyo biganiro bibandanya, izotora n'abahuza bashasha kuko Benjamin Mkapa yahoze atwara igihugu cya Tanzania yatangaje ko arangije akazi kiwe hari mu kwezi kw'icumi guheze igihe haba igice cya 5 c'ibyo biganiro bititabwe na Leta y'u Burundi no mugambi uri ku butegetsi CNDD-FDD. Abanyepolitike b'Abarundi nabo bari bitavye ico gice bace basaba ko bohabwa abandi bahuza. Uniyanise niyo nkuru umunyepolitike atavuga rumwe na Leta yabwijwe rya Amerika ibiri mu rwandiko rwa bose bahaye Mkapa.
Tukagira tuti basubire barabe yuko batoduhundi muhuza. Wewe yoba yitayeho kurusha uwahahora ikibazo cyo Burundi. Ubwa mbere twashaka yuko Union Africaine yishyira hamwe igihugu byo muri Afrika gucya risubira rigafata ikibazo cyo muri muntu ke. Uko twasanze umuhuza ariho umuhuza n'umufasha w'umuhuza twasanze ko ikibazo cy'uburundi atacitayeho cyane.
Muri iyo nama kandi Perezida Museveni azoca asubirirwa n'uwundi mukuru w'igihugu ku burongozi bw'uwo muryango umwaka wose. Amakuru yo kwizera yemeza ko uzomusubirira ari Perezida wa Kenya Uhuru Kenyatta. Pierre Claver Niyonkuru, Kigali, ku bw'ijwi ry'Amerika.
Pierre Claver Niyonkuru arakenuye tukivuga ku makuru yo mu karere imirwano yaraye yongeye kuvuka ku muri territoire ya Uvira lokalite ya Mubere ni groupement ya Kigoma hagati y'umuhari witwaje ibigwanisho retabara n'umutwe w'ingabo zikekwa kuba iz'Uburundi zikorana na Mayimayi Kijangara. Mugenzi wacu muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo Vedaste Ngabo atwibutse ivy'iyo mirwano yabaye ejo kwa gatatu.
Umuvugizi w'umutwe w'inyeshamba z'abakongomani za ICL Union de Congolais Libre Bwana Muremera Alexi yavuze yuko imigwano yatangiye saa 10 za mu gitondo ubwo inyeshamba za Red Tabara zifatikanyije na Mayimayi Kihebe zateraga ibirindiro bibiri bya ICL biri Kabere na Mubere. Muremera Alexi agira ati:
"Izi tumetoka Kabere tukiwapiga tuwaingiza
tukabavanye Kabere tubarasa tubinjiza Mubere none ubu tubagejeje murenge post aho bari bashize ibirindiro byabo bahunze berekeza kibuza mpegeri kandi twishemo 10 ku ruhande rw'inyeshamba za Red Tabara zabwijwe rya Amerika yuko ziri kugwana n'ingabo z'Uburundi zifatikanyije na FDLR hamwe na Mayimayi Kijangara kandi ko bafashemo abagwanyi batanu kandi ko nta basirikare 10 batakaje
barimo bambwira ngo babirukanye ngongo kandi ngo bafashe ngo bantu banyu 10
barimo baravuga ni babo
none se mwisha babo bangahe
ibenshi nta gikigeze cyo cyo n'ano kwatagwana
Kwa mbele kutu ya kutu ya hai. Na warundi changwa na Mayimayi.
Na warundi, na warundi watakumini na
mbili. Ariko, umuvugizi wa ICL Bwana Alexi Muremera ahakana ko umutwe wabo utifatikanyije n'ingabo z'Uburundi ndetse n'interahamwe kuko inyeshamba za Red Tabara zibivuga. Ahagira ati:
hapana watutilie mbali, sisi ni wakongomana halisi. ICL ni Union de Congolais Libre, haiko warundi, haiko FDLR, ni wakongomani ambao wanapigana ile kundi ambalo
Oya, kwe turaba kongomani b'umwimerere, ICL ni Union de Congolais Libre, ntabwo ari abarundi cyangwa FDLR. N'abakongomani bagwanya imitwe y'abanyamahanga kuva mu bihugu by'abaturanyi bakaza kwica abakongomani bibeni mu misozi miremire n'imigufi ya territoire ya Uvira. Umuyobozi wa Societe Civile muri groupe Makigoma Nasange Bwana Bernard Kadogo yemeje aya makuru y'imigwano y'uyu munsi hagati ya Red Tabara ifatikanyije na Mayimayi Kihebe n'ingabo z'Uburundi zifatikanyije na Mayimayi Kijangara. Bernard Kadogo, umuyobozi wa Societe Civile muri sanga agira ati: ejo bundi niho ingabo z'Uburundi zije ku butaka bwa Congo zifatikanyije na Mayimayi Kijangara Mbaja Kabere ko muri grupu ya Kigoma. Hari undi mutwe ufatikanyije na Mayimayi Kihebe wamenye yuko ababo bazamutse nibwo baje kuzenguruka babo babatera none mu rukerera saa 10:00. Kugeza ubu amasasa aracyarimo avuga kandi abaturage bahungiye muri Sange na Kigoma. Ubwo twaganiraga n'umuvugizi wa gisirikare mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo Kapiteni Dieudonne Kasereka yatubwiye yuko aya makuru y'intambara yabaye none ayazi, ariko ko ntacyo yatubwira abayobozi batamuhaye uruhusha twongeye kumuvugisha. Yatubwiye yuko bataraganira na generali kandi ko ari kumutelefona ntafate telefone. Mwamenye yuko atari bwo bwa mbere inyeshamba z'Uburundi za Red Tabara zigwanira ku butaka bwa Congo n'ingabo zikekwa kuba zaravuye mu gihugu cy'Uburundi. Nubwo igisirikare cy'Uburundi cyagiye kibihakana ko nta basirikare bacu bari ku butaka bwa Congo. Vedaste Ngabo wo ku bw'ijwi rya Amerika Uvira mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo.
Vedaste Ngabo arakenuye muri Congo. Turaza gusubirayo tubabwira iby'amatora kirimwo impari, ariko imbere yaho tumira mate gato hama tunyarukire muri Uganda. Bitewe n'ibibazo by'inzara n'ubuzima bubi byagiye birangwa makambi impunzi atandukanye mu gihugu cya Uganda, impunzi zimwe zagiye ziratoroka mu makambi zikaja gushaka ubuzima mu bice bitandukanye by'ico gihugu, izindi ndetse zigahungira mu bindi bihugu nko muri Kenya. Rekumenyesha amakuru y'ijwi Amerika muri Uganda Ignatius Bahizi atubwire icakurikiye.
Zimwe mu mpunzi zituye mu nkambi ya Rukinga zo naganiriye nazo zambwiye ko zigeze kuva mu gihugu ubwo ibiribwa zahabwaga byari byagabanyijwe cyane ku buryo zari zishwe n'inzara. Zimwe zigahungira muri Kenya, izindi zikajya imbere mu gihugu gushaka ubuzima. Abadamu babiri b'abarundikazi bo baje guhungira muri Kenya bavuye muri Uganda, ariko naho ubuzima buza kwanga nuko bongera kugaruka muri Uganda.
Twe twaragiye Kenya kubera kubera inzara nyene ubwo rero twumvise ngo amakade ngo bayongejeho ibiryo ubwo tuca turavaya
mwari muri Kenya haganaye
aho bitaka rubayere twamaze y'umwaka umwe
ko Kenya ho babakiye gute
ntuze nya Kenya batwakiriye neza ariko naho ntago bimeze neza kuko ntiwogenda nko kwigwariro mu ijoro
so mubonye Kenya byanze mugaruka Uganda
kubera baza badutelefona batubwira ati naje kamanda atavuga ati abagiye Kenya n'abagiye Tanzania batwawe na bya ninzara ibiro twaravyongeje nimuze mufate amakade yanyu
ni kumwagarutse byagenze neza
twaragumye turagenda ku office batubwira ngo bazodukorera none ubu ejo bundi baraduhaye ikade naho tutarayirira ariko ubu twerekeje kwirira nkejo
bivanye n'ibibazo nagiye ngirira mu ikambi hageze aho nomoka kubera inzara yari hari nta muntu wari kujya gukorera bari bagifata ibiro bitatu turomuka tujya muri Kenya aramaze y'umwaka ndongera ndagaruka maze kugaruka sanga inzu yanje barayigujije kujya kuburana inzu muri kafomi bambwiye yuko atakintu na kimwe bashobora kufasha rero njicyo nosaba nimba yuwe ni koko ihari ifasha impunzi muri Uganda badufashe bikwiye
inzara impunzi ivugaho yabaye cyane cyane kuva mu 2017 kugeza mu ntangiriro z'umwaka ushize ubwo umuryango wita ku biribwa ku isi PAM wavuze ko amafaranga agenerwaga kugura ibiribwa byo guha impunzi yari yaragabanutse cyane ku buryo n'ubwinshi bw'ibyo bahaga impunzi bwaje kugabanuka cyane nuko nk'abari bafite imiryango batunze mu makambi bikabatera ibibazo bikomeye nk'uko uyu abisobanura
ku buryo bigeze no kuduha ikiro kimwe n'igice ariko ubundi byo baduhaga ni ibiro bitatu ariko hari n'igihe bageze kutunyuriza amaduha kimwe n'igice ngo byo kujya byabuze ngo bwo umuryango narawuteruye ndagenda njya Bunyoro maze kugera Bunyoro ubwo ndagumize ndapagasa n'abana banjye ndakumize ndabatunga.
Iki kibazo cy'inzara cyateye izindi ngaruka zikomeye ku buryo bamwe mu bana b'abakobwa bagiye gushaka abagabo bataragera ku rushinga.
Nkanjye ndaho nagiye kubona mbona haje umuhungu arambwira se waje nka kwitwarira ukava mu nkambi kubayeho nabi. Nanjye nareba inzara iri mu rugo nahise nigendera ahitanwa ariyo ngiyo za Kampala tubayeyo hashize igihe baratelefona ngo hagiye kubibarura ngo barimo baranshaka mu rugo ngeze hano sanga barageze ubu nirwa niserebaga kuri office ngo bambarure komeza bambwira ngo ninegereze kandi umugabo wanjye mu rugo aguma ntelefona ngo ningende.
Nyamara ariko kuba impunzi ishobora kujya aho zishaka mu gihugu zigashaka imibereho ngo nibidasanzwe kurikije umuvugizi wa HCR muri Uganda Dunia Issa.
So in Uganda they have freedom of
ati muri Uganda impunzi zifite ubwisanzure zemere gutembera mu gihugu cyose zibona serivisi nk'iz'abandi banyagihugu babona zifite uburenganzira bwo gushaka akazi kwiga no kuvurwa nk'abandi banyagihugu ugiye ahandi ku isi n'ahandi wasanga impunzi zifite uburenganzira nk'ubu mu bihugu bimwe ahubwo impunzi ntizinemererwa no gusohoka mu nkambi kugira ngo zigire aho zakandagira hanze y'inkambi. Kuri ubu ibyo kurya bigenerwa impunzi bimaze kongera kwiyongera kandi zimwe kimwe n'abanyagihugu zejeje imyaka nk'ibishyimbo ibigori hamwe n'ibindi akaba ikibazo cy'inzara kitakivugwa cyane keretse ku mpunzi nsha n'izitarabona ikarita y'ubuhunzi izemerera gufata ibyo kurya no gukora akandi kazi. Ignatius Bahizi, Ijwi ry'Amerika, Uganda.
Ignatius Bahizi arakenuye igisata c'impunzi tukibandanirize muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo ariko tukifatiye mu mpunzi z'abarundi z'abakongomani bahungiye mu Burundi basaba yuko wotogwa watowe mu matora aheruka yogarukana amahoro muri ico gihugu ariko bamwe n'abandi bahungiye ngaho mu Burundi banavuga ko batashimye uko amatora yatunganijwe ibindi na mugenzi wacu Fidel d'Antoine Sabimana.
Tubasanze mu ntara z'umuseruko Ruyigi na Cankuzo ahari amakambi y'impunzi z'abakongomani bamwe mu bakongomani bahungiye mu Burundi twashoboye kuvugana barashima ukuntu amatora yagenze. Ibyo muri Kongo turabikurikirana ku maradiyo no ku zindi mbuga nibyo amatora yagenze neza uwatsinze nibamureka atware uwatsinzwe nawe arindire manda yindi arabe ko yokwizegwa nawe twe twifuza ko demokarasi yokubahirizwa. Kongo n'igihugu kinini kizana ibibazo mu Burundi mu Rwanda n'ibindi bihugu twari twivuza ko demokarasi yo kubahirizwa kujya biri hagatogwa hisunzwe iyo demokarasi maze hagatwara kujya bayatuwe n'abanyagihugu.
Nous avions été tellement ravis d'apprendre que una organize les elections quelles que soient les conditions dans lesquelles
twara ntegereje cyane no kubona haratunganijwe amatora n'ico bitwaye uko amatora yagenze imana yarafashije twarumvise ko havuyemo ibiharuro ibiharuro byashimwe n'abana bariya mu bakurikiranira hafi muri Congo twarahunze Congo ariko n'igihugu cyacu turagikunda naho hari bidutandukanya byinshi muri Congo turi impunzi twahunze Congo kubera ibibazo binyuranye twebwe rero turiko turibaza kuno munsi yaba Martin Fayulu yaba Tshisekedi yaba Shadari uwo togwa wese bayitorewe n'abanyagihugu twokwimvisemo amahoro hama natwe turi hanze tugataha nta muntu yogubwa neza nk'uko yo bari muhira kuko mubizi ubuzima bwo mu buhungiro ntibworoshe na gato
comme vous connaissez la vie de l'exil n'est pas facile
hari n'abandi bavuga ko harakango nongono
twaratugiranye iminsi amatsiko yo kugira ngo tumenye ibizava muri ari amatora ariko amatora amaze kurangira hari amakuru menshi yagiyaza atandukanye rero unakurikiranye nuko kampanya yagimera abantu uko bari biteze siko byaje abo twumvaga twatekereza kuko bari bafite amajwi menshi sibyo byabaye kandi biranagaragara kuko ubu hari abatangiye kuvuza induru bakomenduru bavuga ko babibye amajwi cyangwa se babarenganisha
icyo bakongomani basaba nuko hoba impinduka inzego z'umutekano wa Congo zitungwa gatoke mu guhungabanya umutekano zikaronswa imishahara ikindi gisabwa nuko moro n'umutekano n'ukungwa ubumwe kwa bakongomani byo bamuvyihutirwa ku nzego zigiye gushingwa
tunaomba ile mabadiriko kwenye tulikuwa na hitaji yenye
kabila impinduka zose kabila yari yavuze ko zoshikwa mu ngiro zoshikwa mu bikogwa kabila yaravuze imigambi itanu muri iyo migambi itanu nta kintu na kimwe twize tubona kija mu ngiro natwe rw'abanyagihugu baba muri Kivu yo mu manuko tuvuga igiswahili duhana imbibe n'u Rwanda n'ibindi bihugu byinshi ibarabara ryacu ni barabara nimero gatanu mu bice byacu hari ubutunzi bwinshi twari dukeneye amabarabara umuyaga nkuba n'amahoro tubona impinduka abasoda baronswa imishahara kuko abasoda barahungabanya abantu cyane reka n'abandi bakozi bahembwe kugira ngo amahoro aboneke muri make dukeneye impinduka zogarukana amahoro none twojahe nicyo gituma dusaba perezida kuzana impinduka tumwiteze ko yogira ibyiza koze mu gihugu cyacu ku mutekano n'iterambere twarasambuye igihugu cyacu kubera ibibazo by'amacakubiri hari amoko menshi atumvikana hamwe ushobora kumvikanisha aya moko ubumwe bw'ayo moko akagira ubumwe bw'ayo moko aho tuzoyumbagwa cyane aho umukongomani wese aziyumva nk'umukongomani atanumwe azokwaduka ngo jende umukongomani avuge ngo uriya nawe siwe hamwe yoshika kuri ubwo bumwe hagati ya moko ari muri Congo aho tuzomufata nka Moise wacu nk'umutabazi w'igihugu cacu murazi wagiye gusubirira Kabila nibyo yaratwaye igihugu yarashoboye gukora bimbe mu byo yarashoboye ariko yarananiwe guhuza amoko n'imiryango muri Congo iyo ni nayo mpamvu hama intambara hirya no hino muri Congo aho rero niyo hoba amahoro arama n'umutekano
la véritable paix la sécurité
impunzi z'abakongomani bahungiye mu Burundi barenga 50,000 abenshi muri abo bari mu makamba ari mu buseruko bw'u Burundi mu ntara za Ruyigi na Cankuzo mu Cankuzo Fidel Antoine Nsabimana ku bw'ijwi rya Amerika
inkuru rero yahariwe bivugwa ku mbuga ngurukana bumenyi uno munsi turagaruka kuri ico kibazo cyo kutumvikana mwumvise kuvyavuye mu matora muri Republika Iharanira Demokarasi ya Congo uno munsi kwa kane mbere umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame asanzwe ari nawe mukuru w'umwe bwa Afrika yatumye ku inama y'abakuru b'ibihugu 14 ya Addis Ababa muri Ethiopia kugira ngo bagaruke kuri ico kibazo cha Congo ibindi na mugenzi wacu Eloge Urika neza i Nairobi muri Kenya
Kumusi wakabili weyendwi ya kanama kaoni kajerikuwa mahono mutekano bisabwe n'u Faransa kaso itangazo livuwa kukishimiye ukwa matole agenze muri rusangi mu gihugu cha Congo nubwo biruko Martin Fayulu avuwa kwa majwi ibwe yitwe sentai na inyuzwa asaba ko biharurwa ry'amajwi bushasha mugabo wa kanama kaoni gasigura kwa matole agenze neza muri rusangi atayi ntamba myizi janye n'ubuhinga umutekano muke n'ibikoresho kagasaba impande zose kubaha ivyavuye mu matora mu ntumbero ukingira demokarasi n'ukomeza amahoro mu gihugu abagize ukanama bahamagarira kandi udashimishijwe n'ivyavuye mu matora kuvyanka bicishije mu nzira y'ubutungane bagashimangira uruhara rw'umwe bwa Afrika hamwe n'umuryango w'iterambere ry'ibihugu vy'akarere ka Afrika y'amajefo Sadeke Uwo muryango nawo kuri uyu wa kane bisabwe n'umukuru w'umwe bwa Afrika ibihugu biwugize bikoraniye Addis Abeba muri Ethiopia byiga ikibazo cy'amatora ya Congo n'ubu izavuyemo bitarahurizwa ko na bose abakuru b'ibihugu 14 nibo batumwe ko na Paul Kagame w'u Rwanda kumugwa mukuru wa Ethiopia. Mugabe yonama ibaye mu gihe imiryango y'ihugu by'akarere itabona ku mikibazo cha Congo. Ku munsi wa mbere w'indwi mu gihe inama mpuzamakungu y'ibihugu by'ibiyaga binini CERGL yasabye ko subirwa mu iharurwa ry'amajwi ariko SADC yanse gushigikira ico cifuzo bitewe na Afrika y'Epfo isanzwe arisoma mbike n'ubutegetsi bwa Kinshasa kandi yamivuga ku bwigenge bwa Congo butegerezwa kubahirizwa. Ku rubuga ngurukana bumenyi Martin Fayulu ubwiwe yandika agira ati ni ngombwa ko habiharurwa bushasha ry'amajwi kugira ngo turinde Congo gusubira mu kaga. Icifuzo cy'abanyagihugu gitegerezwa kubahirizwa abakongomani n'amakungu ntibashobora kuguma basuzugurwa. Uyishura Fayulu ati nari nagushikiye mbere ariko maze kubona gashavuka bimwe mu bihugu bya rutura n'ukwivanga kwavyo muri aya matora nasanze uzoba mubi cyane kurusha Kabila na Mobutu. Unawe ati nta kaga kazoba muri Congo twese turazi ko atakindi mwifuza mugabo ntavyo muzobona. Ubundi nawe yandika ati ubwa kera twifuza kwikura ko Kabila rimwe na rimwe nibaza ko ingorane za Congo ziri mu mitwe y'abantu bwabo. Unawe yishura Fayulu ati waragiye ku isentare ntahinyuzwa nibaza ko wajanye ivyo vyemezo. Uwundi ashikiye uwo mukandidati ukuri ntikumurikwa abakongomani twatoye Martin Fayulu n'amatohoza yose aravyerekana. Unawe muri makati komeza ishaka perezida wanje. Izi mpari ku matora y'umukuru w'igihugu yo kuba 30 kwezi kwa 12 umwaka uheze zikomeje mu gihe umugwi w'igihugu utunganya amatora seni watangaje ko Felix Tshisekedi ariwe yatsinze. Uwo mugabo yari yatanzwe n'urunani cash ruhurikiyemo umugambwe wiwe UDPS hamwe na UNC yamuramuwe Vital Kamerhe. Kwa 23 kwezi kwa 11 umwaka uheze bashingurwa runani na Nairobi muri Kenya Tshisekedi yari yabwije ujya America uko aramusatowe azogwanya intwaro mbi ifatiye kubiturire.
Dans nos sociétés traditionnelles, le vol, le simple vol n'existait même pas. Le voleur était banni de la société.
Muri kahise mu kibano n'ubusuma busanzwe ntibwabaho umusuma yaraharirwa ivomo abantu bari bazi neza ko ari ngombwa gukora iciza. Ubwo buntu nibwo tugomba kugarukana kuko birashoboka. Kimwe mu byo tuzokora ni guhemba neza abantu abakozi ba leta nabirirwa babirakuya kugira ngo bagaburire imiryango yabo. Iyabo bantu bafashwe neza nta rwitwazo rw'ibiturire.
Bien rémunéré, il n'y a plus de raison de justifier la corruption.
Yanagarutse ku mugambi nyamukuru afitiye ubuseruko bwa Congo.
Il faut d'abord se baser sur les populations locales, les collectivités locales.
Ubwa mbere na mbere ni uguca ku bantu bahaba amoka hatuye ni ukuraba abatware tukavugana tukabashyira hamwe nabo bakegeranya amoko yabo. Ikindi naco ni ukugarukana ububasha bwa leta mu duce twose tw'igihugu. Uyu munsi inzego z'umutekano za Congo ziri mu batera umutekano muke muri ako karere. Dutegerezwa rero kubahemba neza kubafata neza kugira ngo bakorere abanyagihugu uko bikwiye. Tuzoja kuvugana kandi n'ibihugu bibanyi kuko tuzohora turababanyi ubuzima bwacu bwose. Twebwe tuzorengana ariko amaleta yacu azamaho kandi hategerezwa kuba guhuza ibihugu by'akarere kugira ngo tuvuge ibindi bintu bijanye n'urucuruzwa iterambere aho kwama tuvuga akajagari n'amacako bidafatiye ku moko. Aya matora ashize mu mayira abiri kazoza ka Congo yabaye yaramaze imyaka ibiri yose yarindiriwe yaguma yigizwa inyuma. Martin Fayulu avuga ko yatsinze n'umukandida yatanzwe n'imigambo ya Moise Katumbi umugwiza tunga yahoze atwara intara ya Katanga ari mu manuko bwa Congo hamwe na Pierre Bemba yigeze kubicegera cy'umukuru w'igihugu. Bomo ko ari babiri nta burenganzira bahawe bwo kwiyandikisha nk'abakandida bahiganirwa ikibanza cy'umukuru w'igihugu. Kuri uyu wa gatatu mu itangazo leta ya Amerika yasohoye yasabye ko ibitigiri ntabanduka bivyavuye matora vyoza vyerekana vy'ukuri ubugombe bw'abakongomani. Eloje uri kaneza Nairobi ijwi rya Amerika.
Eloje uri kaneza Nairobi yarakinwe n'ukuri duce dusozerera ikiganiro wanyu mu ntara cuno musi mwakoze nshuti bakunzi kugitega biri yakoze Fasil Gebe huyegeranije amajwi hamwe na ingenieur Joe yadufashije muhinga bw'ivyuma Diane Nahazwe nabateguriye nongera ndabashikiriza wanyu mu ntara y'uno musi. Ndayifurize kubandanya mururanirwa mu ntonde zitandukanye z'ijwi rya Amerika mu ndimi zitandukanye zibashikira aho mutwumviriza muherereye na hejo nkaho twatanguriye.